Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Bwa mbere nduga muri Premier Division. Hariyo yinde ekipe nari maze kudugana nayo muri Premier Division. Icyicaro cya mbere ni giteye ubwoba kuko gikinamo abantu bakuze, natwe urabona yuko ikiri mikangara iri kwiraduga.
Uwo ni Eric Manirakiza, umutoza w'ikipe y'umupira w'amaguru Flambeau du Centre y'Igitega, nyuma yuko iyo kipe imaze gutsindira kuzamuka mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Hedi, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abantu bashika kuri 15 barapfuye mu migwano yabaye muri Centrafrica hagati y'abahoze ari abarwanyi b'umuhari Seleka hamwe n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ya ba MINUSCA. Amakuru yatangajwe kuri uyu w'Imana n'amashyirahamwe atanga imfashanyo avuga ko iyo migwano yabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Kaga Bandoro kiri ku birometero 400 uvuye ku murwa mukuru Bangi. Amakuru ava mu bajeje umutekano harimo na MINUSCA nayo avuga ko abo barwanyi bahoze mu muhari Seleka batanguye guteza akaguma mu banyagihugu, mu nyuma babona gutana mu mitwe n'abasirikare ba ONU bamuka muri Pakistan n'u Burundi bari muri ico gisagara bagerageza kugarukana umutekano. Mwamenya ko ubwicanyi bwongeye kwaduka kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2017 mu gisagara cya Kaga Bandoro, umurwa mukuru w'intara ya Nana Grebizi, ahari abatejejwe izabo bashika 200,000. Aho kandi amashyirahamwe atanga imfashanyo avuga ko atoroherezwa mu bikorwa byayo. Ubushinwa bwagiriza Leta z'Ubumwe za Amerika kubusotora ni nyuma yaho kuri w'Imana ubwato bw'intambara bwa Amerika bwegereje hafi y'izinga rigenzurwa n'Ubushinwa riri mu ibahari yo mu manuko bw'ico gihugu. Iryo zinga risanzwe ririmwo amatati, Ubushinwa buvuga ko ari iryabwo, mu gihe Vietnam na Taiwan navyo kimwe kimwe kivuga ko ricegukira. Ubushinwa bubonye ivyo bwaciye burungika ubwato n'indege z'intambara kugira bwigize kure ubwo bwato bw'Abanyamerika nk'uko byashikirijwe na Lu Kang avugira ubushikiranganji bw'Ubushinwa bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Ubwo kukizura Amerika yise igikorwa gisanzwe kwabaye imbere y'amasaha make ngo Perezida Donald Trump na Xi Jinping baganire babicishije kuri telefone. Ubushinwa bubicishije kuri ubwo bushikiranganji bwabwo busaba bushimitse Amerika guhagarika icyo bwise ibikorwa byo gusotora biciye kubiri n'ubwigenge bwabwo kandi bibangamiye umutekano. Bubaye ubugira kabiri Amerika ikora ibikorwa nk'ivyo kuva Leta ya Trump ishikiriye ubutegetsi. Ubwa mbere hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mu izinga rya Spratly riri mu manuko bw'ico gihugu c'Ubushinwa nyene. Tukiri ku makuru kuri Amerika, umurwi w'abashinga amateka ba Leta z'Ubumwe za Amerika bafise igihagararo kinini barongowe na Senateri John McCain kuri w'Imana baragize urugendo muri Pakistani aho bagiraniye imibonano n'abategetsi bakomeye ba gisirikare. Iyo mibonano yari itumbereye gukomeza ubucuti hagati y'ibyo bihugu bibiri, kurwaniriza hamwe iterabwoba no gushigikira amahoro n'umutekano mu gihugu kibanyi cya Afghanistan. Urwo rugendo rubaye mu gihe Leta ya Perezida Donald Trump iri mu myiteguro yo gushyira ahabona mu mpera z'uku kwezi umukenyuro wayo mushasha igiye gukoresha mu ntambara yo mu gihugu cya Afghanistan. Amakuru y'amagara y'abantu gisata cishirahamwe impuzamakungu cita ku magara y'abantu OMS kivuga ko abantu 1,500 muri Yemen bishwe n'ikiza cya korera kuvaho gitanguye gusasika inganda mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Abashika icaka ne 10 miliyoni w'abanyagihugu nibo bafashwe. OMS ikavuga ko kandi ko icaka ne cabafuye ari abana. Intambara imaze imyaka 2 irongowe na Arabia Saudite kubarwanyi b'abayisilamu mu bwoko bw'abahuti yasambuye inyubako zitari nke, ituma kandi haba ikena ry'imiti muri Yemen, igihugu gikenye cyane muri ako karere k'Abarabu, bikaba ari navyo byatumye ico kiza cakorera kihaka indaro. Muri Iraki naho mwiyahuzi yariturikirije ko bombe ihitana abantu bashika 14 bari mu ikambi ikoranirijwemo imiryango yateshejwe ingo zabo n'intambara. Icyo gitero cyabaye kuri w'Imana cyakomerekeje kandi 13 kikaba cyabereye mu ikambi iri ku birometero 60 mu burengero bwa Ramadi, umurwa mukuru w'intara ya Anbar. Nta muhari uremanga ko ari we wabikoze. Mukamenya kandi ko abasirikare ba Iraq bigaruriye ibisagara vya Ramadi na Faruja byari mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiislamu, ariko uwo muhari uracagenzura igice cy'uburengero bw'iyo ntara. Naho muri Libani naho muriro utaramenyekana icawuteye waradutse mu ikambi y'impunzi muri ico gihugu uhitana umuntu umwe kuri w'Imana. Iyo kambi yari hafi y'igisagara cya Kab Elias ku rugendo rw'isaha imbere yo gushika ku murwa mukuru Beirut. Abari aho igihe uyu muriro waduka bavuga ko amahema aharugwa mu ijana yahiye aratukombera asiga iminyota gusa, atibagiwe n'utwo izo mpunzi zari zitunze.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloyce Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abakandida bifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu bafite kugeza kuwa kane w'iki cyumweru kuba batanze ibyo babura mbere y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza listi ntakuka y'abakandida ku munsi wa gatanu. Umwe mu bo komisiyo yavuze ko batujuje ibyangombwa byose ni Diane Rwigara. Uyu wifuza kuba umukandida wigenga amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda mu mpera z'icyumweru dusoje yahaye ikiganiro abanyamakuru, maze avuga ko komisiyo y'amatora yamurenganyije. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda yari muri icyo kiganiro, akaba yaduteguriye inkuru ikurikiye.
Icyemezo cy'amavuko yego, icyemezo cy'ubutabera yego, urutonde rw'abantu 500 bakigikira umukandida wigenga yego, icyemezo cy'uko afite
umwari Diane Shima Rwigara ushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga aragenda agaragariza abanyamakuru bimwe mu byangombwa yagejeje kuri komisiyo y'amatora bishyigikira kandidatire ye. Ni nyuma yaho atagaragaye ku rutonde rw'agateganyo rwa komisiyo y'amatora kuba kandida baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko abakandida bigenga bose babuze imikono ihagije bashyigikira Diane Rwigara. Yabwiye itangazamakuru ko yarenganijwe kuko yatanze imikono 985 yisanga hafi kimwe cya kabiri cyayo komisiyo itakemera.
Turavuga duti niba tuzana abantu benda kugera ku 1,000 mukavuga yuko 50% igice hafi 50% batemewe, ntimushobore kutugaragariza impamvu zifatika? Ni iki kitubwira ko nabandi tuzazana abo bandi mudusaba bo muzabemera? Baduha amarezo menshi, rezo imwe ngo habaye ngo ikibazo cy'amasinyatire ngo abantu basinye. Nafata akarere ka Kicukiro twatanze abantu 66, abo bose babaye zero. Abantu bose basinyemo ngo ntabwo babemera. Ndavuga nti ko abantu bo mu ture tumwe na tumwe basinye impari nkibereye, narebye ama IDs yabo, indagamuntu zabo, ni gute mushobora kuvuga ko aba bantu bose akarere kose kabaye zero katemewe? Yewe muri abo ba Kicukiro na Muhire wicaye aha yarasinye, nawe ngo umwirondoro we ni zero, muribaza ariko?
Rwigara yatangaje ko akomeje gushaka imikono y'abamushyigikiye nubwo akomeza kugaragaza ko hari bamwe mu bantu bagenda bahohoterwa bazira kumusinyira. Abanyamakuru bashatse kumenya niba nkuko Rwigara ushaka kuba umukandida wigenga ku matora y'umukuru w'igihugu akomeza agaragaza ko yarenganye niba nta zindi nzego yakwiyambaza.
Ikibazo kigaragara mu gihugu cyacu nuko nta rwego na rumwe rwigenga usanga zose zikorera ishyaka riri ku butegetsi. Ibyo ni ibintu bizwi, ntabwo ari ikintu gishya. Ugasanga ibibazo byinshi ariho biva, aho umuntu ahura n'ikibazo akabura uwo yiyambaza, kuko urwego rwose ugezeho usanga rugomba gutanga raporo ahantu hamwe. Rero ugasanga nyine ibyo bituma n'iki gikorwa turimo kitagenda nk'uko cyagombye kugenda.
Kuri inshuro Rwigara yongeye agira ati,
niba ubutegetsi bwacu RPF ivuga ko ikunzwe nk'uko bitangaza nk'uko bivuga ko abaturage bose bayiri inyuma, ntabwo yagombye kudushyiraho aya mananiza yose, nta bwoba yagombye kugira kundi muntu wese ushaka kwiyamamaza.
Kuri iki kibazo cy'imikono, komisiyo y'amatora ivuga ko Rwigara atujuje abanyamakuru bamubajije ko kuyibura ubwabyo nyirabayazana itaba ari uko ari mushya mu bikorwa bya politiki.
Ikibazo ntabwo ari uko umuntu atabazwe muri politiki, ahubwo ikibazo ni iki gihugu cyacu cyubakiwe kuri politike y'umuntu umwe, aho kugira ngo cyubakirwe ku nzego kuri institution, kuko ikigira igihugu ngo gikomere kugira ngo systeme ikomere kandi ikomeze, niyo uwo muntu yaba atakiriho ni institution, kandi izo institution ntazo dufite, byose byubakiye ku muntu umwe.
Diane Rwigara huye n'itangazamakuru agaragaza uburyo yakiriye kuba atagaragara ku rutonde rw'agateganyo nyuma yaho kuri uyu wa kane nabwo we na bagenzi be Bwana Gilbert Mwene Data na ushaka kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu na Bwana Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, bahuye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Madame Erica Bax Lagos baganira kuri iyi ngingo. Rwigara yavuze ko ambasaderi Lagos mu biganiro bagiranye ku ruhande rwe ataberuriye icyo azabikoraho. Kugeza ubu Rwigara avuga ko abagera kuri 15 hirya no hino mu gihugu bamuhaye imikono ishyigikira kandidatire ye bahohotewe, kandi yabimenyesheje inzego zibishinzwe zirimo n'igipolisi. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ibi niba byarabayeho ababikoze bagombye gukurikiranwa n'amategeko. Kugeza ubu urutonde rw'agateganyo ku bakandida baziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ruragaragaraho Perezida Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi na Bwana Frank Habineza mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Nta mukandida n'umwe mu bigenga wagaragaye kuri urwo rutonde. Abakurikiranira ibintu hafi bakemeza ko urutonde ndakuka rugaragayeho Perezida Kagame na Bwana Frank Habineza byaba bisa naho Perezida Kagame ari mu kibuga cya wenyine mu matora. Nakwibutsa gusa ko urutonde ndakuka ruzamenyekana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7. Aha bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi abanywanyi batatu bishyira hamwe ryigenga Parise barimo umuyobozi waryo mu ntara ya Muramvya bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Umuyobozi wa Parise Faustin Ndikumana arasaba ko abo banyamuryango barekurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza ukorera Bujumbura mu Burundi.
Babiri kuri aba batatu bafunzwe ni indongozi zo mu ishyirahamwe Parseme rihamagaza Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama. Umwe atwara iryo shyirahamwe mu ntara yose ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi, uwundi nawe ariserukira muri komine ya Mbuye muri iyo ntara nyene mu gihunda gira gatatu ari umunywanyi waryo asanzwe. Watanguye guhagarikwa n'ubutwara Parseme Mbuye hari ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatandatu guheze. Hakurikira umunywanyi asanzwe nyuma y'iminsi ibiri imbere y'uko hashikirirwa umukuru ku rwego rw'intara inyuma y'indi minsi ibiri. Mbega n'abanywanyi b'ishyirahamwe Parseme bahagaritswe kuzihemvo. Inshuti yihabwa na Faustin Ndikumana, umukuru w'iryo shyirahamwe.
Ishyirahamwe Parseme risanzwe rikurikirana ibintu bijanye n'abantu bashobora gupfungirwa ubusa bijanye n'agati y'akazi na muntu mu ntara ya Muramvya kuva mu 2012. Ku mwaka mu kwezi kwa gatatu cyangwa mu kwezi kw'indwi twaza tugira inama ihuza abajeje intwaro n'ubutungane mu ntara ya Muramvya n'abandi bashobora kugicwa tiriri kugira ture ko ivyo bintu byo hinduka arafunze bagapfungurwa canke tukaraba ico arafungi ivyo rero byamwe habanje kuba ico twitanke te mu mapriso hari abo twita rero twebwe iwacu abaransure direct abanyagihugu biyemeza yuko aho bari babonye ikintu gitagenda neza bashobora kukivuga bakugira abajeje intwa canke bakakibwira abamenyesha makuru canke twebwe bijanye no kugituri intwari bere cyagata yakazi na muntu iyo ndaba rero kuba yokuranye ihuza cyose civile bigambye harabidoga ati barahagarikwa abandi ngo baraba ngo bapfungirwa ubusa baca bamangiza yuko uwo bego parcelle bikikorana n'imigambwe imwe idakorana n'iyindi
Ndikumana sanga ta kintu nakimwe cyo buza ko abanywanye bishira hamwe giye borekurwa bakaburana bidegenza mu gihe ubutungane bwo babutaraheza amatohoza
urandi rwandi kuvyaraboneka neza yuko iyo nama nubundi yo bije ko mu gatatu kandi gahuza bo buse twebwe rico gitwibonye twaje tubirata ari basiguri ndinga nisanzwe bikogwa bagwa bikurikira mu nyuma rero tukabara ko murambye babitabora kobera basanzwe babizi mugaba baravuga bati iperereza naryo ryagize amakenga bicakubana nari bikurikirana turavuga tuti nta kibazo kurikirana tuyo turanze ko ataki bintu turakurikirana twabantu tuvugana n'utwari iperereza mu gihugu hagati barabashikana harya barabaza twese turagira turasigura tureka rimwe n'ibyo bintu bikogwa mu nyuma yaba baravuga tuti rero itohoza re ko ritabandanyiriza muri dokimana tuti reka re bitume bigenda bifatwe na ministere publique parti no rero baca bihereza ministere publique bire bimino ya parke abo bacu nyene baca baja mu mpimba nyene niko biteza kugenda tubona ko ari abantu bashobora kurikugwa bakabandanya bashobora kwita gutungana bidegembye
umukuru wa parseme hari n'ikindi cyiyumviro gishimangira igituma asaba uwo mwidegembyo
igihe bari badufasha ba mbere b'imbuye uwo atwara parseme muri provinsi Murambya yigeze ahunga yakumanga baramuhamagara bakaza kumubaza akabisigura hamara twari mu ikipe y'iwacu iragendera bisigura kuko i Murambya bari babizi ko dusanzwe tubikorera mugabo rero n'iyo perezida wa muco yari ikintu taravuga tuti nawe urishaje kurimenya nta kibazo kuko natwiye tuza kubona yuko wa prosero kiri Murambya aba yagiriza ikindi kumbure bamaze gufata aho bari kumwe bimbuye iyo minsi ine yose itanu ariko yamaze kugenda mbwaba ari ngaho nawe yigeze aja ni ukwerekana yuko aho ubutungane rwose bwomukenera bushobora kumubaza
ishyirahamwe parseme risanzwe rikora mu gisata cyo guhanira hagati y'akazi na muntu no kurwanya isesagurwa ry'amatungo y'igihugu riri mu mashyirahamwe yigenga cumi yari yahagaritswe mu mpera z'umwaka w'2015 imbere y'uko risubira kwemererwa gukora mu mpera z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 icyo gihe umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika yari kuye ko ibirego byose gikekwa ko yongeye ategeka kugurura amakonti yaryo yari yugawe ku mabanki ikikekwa ko ibyaha byo gufatanya n'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere mu Rwanda twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda
umukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu ndetse neje ku cyumweru ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya Virgo Fidelis yo ku Karubanda mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo byateguye irushanwa ryo kwibuka wahoze ari umutoza ukomeye wa volleyball Alphonse Rutsindura wazize genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 amakipe asaga 30 niyo yari yaserutse mu byiciro birindwi bitandukanye Ikipe ya Rwanda Revenue Authority yongeye kwisubiza iki gikombe mu cyiciro cy'amakipe y'abagore nyuma yo gutsinda APR Volleyball Club amaseta 3-1 mu bagabo ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda REG yatwaye igikombe cya Memorial Rutsindura itsinze kuri finale ikipe ya APR Volleyball Club amaseta 3-1 Alphonse Rutsindura usibye kuba yari umutoza ukomeye w'ikipe ya Seminari ntoya yo ku Karubanda yari yaranagiriwe icyizere cyo gutoza ikipe y'igihugu y'abagore umwe mu bayatozaga aradusobanurira ubuhanga bwe
nitwa Kubwimana Gertrude muri federasiyo ya volleyball naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga Iremera Rukoma nyuma yaho niho nakomeje nakinnye muri Lyone icyo gihe nabwo Rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu ikintu namwibukiraho nuko yari umuhanga yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga n'umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu ikindi nuko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda nk'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya gahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga. Yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho ku buryo ibintu bishya byazaga muri volleyball yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa volleyball.
Alphonse Rutsindura kandi yari impuguke muri muzika, indimi, uburere mboneragihugu n'itangazamakuru. Dushimira Janvier na Mahoro wadufashije kwegeranya amakuru arebana n'irushanwa rya volleyball Memorial Rutsindura, tukababwira ko ryamaze gushyirwa ku ngengabihe y'imikino ya buri mwaka muri volleyball mu Rwanda. Tugiye mu mupira w'amaguru, ejo kuwa kabiri tariki ya kane Nyakanga, igikombe cy'amahoro kizarara kibonye nyiracyo. Umukino wa nyuma uzahuza ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APRFC n'ikipe ya Espoir FC ya karere ka Rusizi. Muri finale izabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, umutoza Jimmy Mulisa wa APRFC azagerageza kugusha neza bamwe mu bakunzi b'ikipe batigeze bishimira umusaruro we muri shampiyona iheruka, dore ko yatahanye umwanya wa gatatu. Ku ruhande rwa Espoir FC, umutoza Jimmy Ndizeye ukomoka i Burundi afite intego yo kubaka amateka agafasha ikipe ye kwegukana igikombe ku nshuro ya mbere. Espoir FC iheruka kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cyo ku rwego nkuru nguru mu mwaka w'1989 mu irushanwa ryitwaga Trophée President Habyarimana kwa gatanu Nyakanga. Icyo gihe ikipe ya Lyon Sport niyo yegukanye icyo gikombe itsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa. Muri kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatanira iki gikombe cy'amahoro, APR FC yakuyemo Amagaju FC, naho Espoir FC isezerera ikipe ya Lyon Sport. Amagaju FC na Lyon Sport zizahatanira umwanya wa gatatu. Mu mwaka ushize w'2016, ikipe ya Lyon Sport niyo yatwaye igikombe cy'amahoro itsinze APR FC igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho mu Burundi, amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Kuri w'Imana hatanguye higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'intara rihuza imiyabaga itarenze imyaka 16. Umurwi wo mu ntara ya Bujumbura wakiriye umurwi w'Ibubanza ku kibuga citiriwe Umugano Rudoviko rwa Gasore. Imiyabaga y'Ibubanza yatsinze iyo mu ntara ya Bujumbura 3-1. Umugwi wa Bujumbura Meri ya mbere nabo wakiriye umurwi w'Imuranza. Urukino rwarangiye ku nsinzi ya Bujumbura Meri ya mbere ya 6-6 bwa Muranza. Umurwi wa Ngozi nawo watanye mu mitwe na Karusi. Umurwi wa Karusi niwo watabukanye inzinzi ya 2-1 cya Ngozi. Umurwi w'Igitega wakiriye umurwi w'intara ya Rutana. Gitega wanyagiye Rutana ibitsindo 2-0. Umurwi w'Muyinga wakiriye umurwi w'intara ya Kirundo. Umurwi w'intara ya Muyinga watsinze Kirundo bitawugoye ibitsindo 8-1. Ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ry'abatarenze imyaka 16 ryaraye ritanguye mu gihe urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'ico gikombe hagati y'abarenze imyaka 16 rutegekanijwe ku igenekerezo rya 8 kuno kwezi rukazohuza Messager Ngozi hamwe na Olympic Star w'Muyinga. Umupira w'amaguru kandi kuri uyu w'Imana habaye urukino rwo kurondera umurwi wa gatatu uvuye mu cicaro cya kabiri uduga mu cicaro cya mbere, match du barrage mu Gifaransa. Ugo rukino rwabereye kuri stade y'Igitega rwahuje Burundi Sport Dynamique y'Ubujumbura na Flambeau du Centre w'Igitega. Urukino rutari rworoshe ku mpande zose kuko imigwi yose yashaka kuduga mu cicaro cya mbere. Umurwi wa Flambeau du Centre niwo waronse amahirwe yo kuronka ubwo burenganzira kuko watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1. Urukino rurangiye karakanyamuneza ku banyagitega no kumumenyereza uwo murwi. Kocha Eric Manirakiza batazira Mubaya yagaragaje umunezero inyuma y'iyo ntsinzi igiye gutuma umurwi amenyereza uduga mu cicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu. Avuga ko bagiye kwitegura bihagije kugira bazoshobore guhangana n'ibihangange byo mu cicaro cya mbere.
Twiteze kuko kuva shampiyona itangura twaragize ingufu zose zishoboka, turifanya ingufu zote kabisa, twagerageje mu bisanzwe duhejeje twabishaka. Twebwe Jesu bwa mbere nduga muri Premier Division, hariho iyindi ekipe nari maze kudugana nayo muri Premier Division, narashoboye gutenana guhagarara nayo mu cicaro cya mbere. Turagerageza iyo ekipe n'ubu ni iracyari mu cicaro cya mbere. Naba rero ikintu tuzogira ni imyiteguro, dushoboye kwitegura umwanya ukwiye, turafite amezi abiri imbere, twiteguye neza tuzotangura shampiyona duhagaze neza. icicaro cya mbere ni giteye ubwoba kuko gikinamo abantu bakuze natwe urabona yuko ikirimi kangara iri kwiraduga iyo umuntu abakoresheje muri aya mezi abiri ari imbere tuzoshika mu cicaro cya mbere bahagaze neza urukino rw'uno munsi twari twaragwiteguriye kuva kera kuko ubundi twari twamenye tugwanira kugenda mu cicaro cya mbere tutiriwe turakinura urukino rwa baraje ariko byasitse tukina baraje urumva twari twiteguye ku buryo uko bigenda kose tutegereza guheza shampiyona tuhagaze neza
umurwi wa Flambeau du Centre w'Igitega ubaye wa kabiri wo muri iyo ntara mu cicaro cya mbere uhambije umurwi wa Musongati waduze kuva mu mwaka uheze wa 2016 Flambeau du Centre uciye ubu wa gatatu uduze uva mu cicaro cya kabiri ukurikiye les jeunes athlétiques w'i Bujumbura hamwe na Delta Star w'umugatumba yaduze ihiganwa ryo mu cicaro cya kabiri rikirangira i Bujumbura Evariste Zikobanya nka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikibazo cy'impunzi mu gihugu cy'Uganda kimaze kugera ku rugero nk'ubw'ibihe bidasanzwe. Ivyo vyatangajwe n'userukira Amerika mu gihugu cy'Uganda Ambassador Deborah R. Malak. Mu itangazo yashikirije mu nama yerekeye impunzi mu Buganda yagabishije avuga ati mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abantu kugira ntibusinzikare abategetsi b'igihugu cy'Uganda n'amakungu bategerezwa gukemura ibibazo bitatu nyamukuru icya mbere ngo ni ukwitaho ubuzima bw'impunzi kugira babeho ubuzima butekanye kandi mu gateka icya kabiri ni ukwitaho ubuzima bw'abanyagihugu baba mu bigwati byakirizo mpunzi ingingo ya nyuma ngo ni uko ibituma impunzi zibaho byohagarara ivyo navyo bikaba ari intambara iri mu gihugu cya Sudani y'umanuko iyo ntambara imaze gutesha ingo abantu bagera ku mamiliyoni ikaba kandi yatumye ahunga abantu ibihumbi amajana bari mu gihugu cy'Uganda kuba Amerika yari itavye iyo nama yerekeye ibibazo by'impunzi byerekana neza ko Amerika ishikiye amasezerano yiswe The New York Declaration for Refugee yafunditswe mu mwaka w'ibihumbi 2016 ayo masezerano ni kimenyetso cy'ubumwe buri hagati y'ibihugu mu makungu bigira utwigoro mu gukingira ubuzima uburenganzira bw'abantu hamwe no kuba basangiye uwo mutwaro ku rwego mpuzamakungu. Ambasaderi Malak yongeye avuga ko Amerika ari cyo gihugu cya mbere gitanga uburyo bwinshi mu bice by'igihugu cy'Uganda bitifashe neza kandi ko ari ibintu byayangaye naho bongerejeyo imfashanyo kuva mu mwaka w'2016 Amerika imaze gutanga imiliyoni 154 zo gutabara imbabare muri izo imiliyoni 57 n'ibice 4 zikaba zatangajwe icyese mu ijambo ryashikirijwe na President Donald Trump ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu. Yamara Ambassador Malak avuga ko intererano ya Leta y'Uganda n'amakungu ikenewe. Avuga ati Leta y'Uganda yarerekanye ubutwari ku bijyanye no kwita impunzi. Ariko kubera igitigiri cy'impunzi cyiyongereye, bateza gukora uko bashoboye kose kugira bakingira ubuzima bw'izo mpunzi. Ati neza na neza leta ikwiye kongereza ibitigiri by'abajeje umutekano mu makambi y'impunzi aho ubugizi bwa nabi bugenda bwibibonekeza na cyane cyane ku bakenyezi. Mu kurangiza Malak avuga ashimitse yuko bidashoboka kugerageza gutorera umuti ikibazo cy'impunzi mu Buganda ata muti nyawo uriho wo gukemura ibibazo bya politike biri muri Sudani y'umanuko. Ati ibihugu byo mu karere no mu makungu ntibishobora gushigwa ku buremere bwo kuzokwama bihangana n'iki kibazo cy'impunzi bitewe n'uko Sudani y'umanuko idafise ishaka ryo guhagarika ubwicanyi buri muri icyo gihugu. Ati abanyagihugu bo muri Sudani y'umanuko bashika ku miliyoni 4 bateshejwe izabo cyo kimwe n'abandi bababa umuliyoni bari mu gihugu cy'Uganda barakwiye guhabwa uburenganzira bwo kubaho neza.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye abadufashije kubagezaho ibiganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala Amakuru mwayagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.